Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Abaje mu Burundi bariyumvira n'amatwi yabo, bakibonera n'amaso yabo, kuko bakamenya ukuri ku bikorwa mu Burundi n'ibivugwa mu Burundi, bakaronka inkuru z'imvaho.
Uwo ni Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi atangaza ko igihugu cye kigiye kwihutira gushyira mu bikorwa imigambi na gahunda by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Byari mu mihango yo gutangiza icyumweru cyahariwe imyaka 10 u Burundi bwinjiye muri uwo muryango. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Urakoze di, mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyaheraho muri leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho uramatari w'intara yakivuye mu buraruko. Intara isanzwe irangwamo umutekano muke yagabishije kuri uyu wa gatatu igisirikare cya leta kubijanye n'ibitero by'abarwanyi bitera byiyongera. Julien Paluku avuga ko ivyo ari intango y'ingwano shasha mu buseruko bwa Kongo. Yagabishije cyane cyane ibiro bikuru bya gisirikare kugira bishimikire bwa vuba ku buryo bwo guhangana n'ivyo bitero. Avuga ko byibonekeza ko intambara ishobora gusubira kwaduka mu misiri imbere. Paluku yavuze ko ibi bitero biguma biba mu karere ka Beni birengeye ubushobozi bw'abikekwa kuba ari abamayimayi. Yatangaje kandi ko hashobora kuba hari abantu bataramenyekana bariko barafasha abarwanyi muri ivyo bitero. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika na Perezida Vladimir Putin wa Burusiya batekanya kuzohurira mu nama y'umugwi G20 izobera mu Budagi mu kwezi kuza kw'indwi. Mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri wa gatatu, Sergey Lavrov, umushikiranganje ajeje imigenderanire w'Urusiya n'ayandi makungu, yatangaje ko yibaza ko abo bategetsi uko ari babiri bazobonana narijya ngo bazoba bari mu gisagara kimwe no mu nyubakwa imwe. Rizo bari bayijya mbere abategetsi babona na maso mu yandi kuva Perezida Trump atanguye amabanga yo kuyobora igihugu. Ni mu gihe Perezida Putin yaramaze gutangaza hari mu kwezi kwa gatatu ko yiteguye kubonana na mugenzi wa Amerika muri iyo nama, naho atagihugu na kimwe kiragira icyo gitangaza ku mugaragaro kubijyanye n'uwo mubonano. Lavrov yatangaje ko ikiganiro munyamukuru kizoba gihuje abategetsi ari kijyanye no kugarukana imigenderanire myiza hagati y'ibihugu byabo hamwe no gutora umuti w'amatati ari mu gihugu cya Siriya. Tukiri hano muri Leta Zunze Amerika, Perezida Donald Trump azokwitaba ibirori byo guhimbaza umunsi witiriwe Bastille muri Paris ku mugwa mukuru w'Ufaransa ku itariki ya 14 z'ukwezi kw'indwi. Ivyo vyatangajwe n'ibiro vyiwe hano i Washington DC. Perezida Trump yemeye ubutumire bwa mugenzi we w'Ufaransa Emmanuel Macron kuri uyu wa gatatu, amenyesha ko arindiranye igishika kubijyanye no gusubira kwiyemeza kwa Amerika ku migenderanire ikomeye ya kivandimwe mu Ufaransa n'Ubufaransa. Nako abo bategetsi babiri bavuganye ku telefone ku munsi wa kabiri igihe Perezida Macron yatumira mugenzi we wa Amerika. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika byatangaje ko abo bategetsi babiri baganire kandi ku bijyanye n'ibibazo bizokwihwezwa mu nama y'ibihugu biri mu mugwi G20 yimirije kubera mu gihugu cy'Ubudagi. Tubibutse ko abategetsi babiri baheruka kubonana mu kwezi kwa gatanu bahuriye mu nama y'ishyirahamwe OTAN i Buruseli ku mugwa mukuru w'Ububirigi. Leta Zunze za Amerika yatangaje ko igiye gukomeza umutekano ku mashyirahamwe yose y'indege akorera mu mahanga aza ku butaka bwayo, yamara ko muri uno mwanya hatanze itizi ziriho ku bijyanye n'amamashini ngendanwa ya ordinateri. Ivyo vyatangajwe na John Kelly, umushikiranganje w'umutekano wo mu gihugu hagati mu gihugu kuri uyu wa gatatu, ahavuga ko muri kino gihe abansi bakora ubudahumeka kugira batore uburyo bushasha bwo gukora ibisasu biturika, kwinjiza abarwanyi bashasha no gushira imitego mu ndege. ni mu gihe hari itegeko ryari ryasohotse mu kwezi kwa gatatu nibuze indege zituruka ku bibuga by'indege bishika kuri ku munani bya Afrika no mu bihugu by'abarabu kwinjira muri Amerika zifise imashini za ordinateur. Ingingo nshasha zijanye n'umutekano zikazofata ibibuga by'indege bishika ku 280 biri mu bihugu 105. Amashirahamwe y'izo ndege asabwa ko mu kiringo cy'imisi 120 azo yashizeho uburyo bwo gupima imashini ngendanwa zikoresha umuyaga nkuba. Mu gihe Amerika yatekanya kwagura iyo ngingo no ku mashirahamwe y'indege za Buraya, amwe muri ayo mashirahamwe yarahakanye gushyira mu ngiro iyo ngingo. Abategetsi b'igihugu cy'Ubutaliyano batangaje ko leta yabo yashikirije umugwi w'ibihugu bya Buraya i Buruseli mu Bubiligi ko itekanya guhagarika urujya n'uruza mu mazi ku bwato butwara abimukira butaba bwanditswe mu gihugu cy'Ubutaliyano buca mu ibahari Mediterane buvuye mu gihugu cya Libya. Ivyo bibaye nyuma yaho hinjiriye abimukira bashika ku 11 baturutse ku mugabane wa Afrika binjiye mu kiringo cy'imisi 4 bahunze intambara. Mwikete ubuserukira Ubutaliyano mwishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya yashikirije uwo mugwi Maurizio Massari amenyesha ko ibintu bidashobora kubandanya uko byifashe. Paolo Gentiloni umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano yagirije ibindi bihugu bya Buraya ko byingirengagiza ikibazo cy'abimukira kandi ko ataco bikora kugira bifashe igihugu ciwe.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Rosine Munezero. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho umukecuru w'imyaka 62 yishwe ku mutumba Butazi muri komine Ndava y'intara ya Mwaro. Umukecuru yishwe n'umuhungu we. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana ukorera mu Burundi.
Nimirangeza Maria umutamakazi w'imyaka 62 niwe yaraye yishwe akubiswa gafuni n'umuhungu we ndi mugwango Gerevazi w'imyaka 41 Nzoyikunda Meritus. Umusore w'imyaka 22 yabana na nyina akaba n'umuvukanyi wa ndi mugwango Gerevazi nawe yarakomerekejwe gushikaho bibaza ko yapfuye. Ivyo vyabaye ku muhinga Mowejo ku mutumba wa Butazi agacimbira inkingu komine ya Ndava intara ya Mwaro. Ni Muona Gerard umukuru w'agacimbira ka nkingu aratubwira uko vyagenze.
Rero ejo hari yashisa 11:55 niho twata tubona umukazana we yarapfuye acaraza tubariya yuko adusangiye turi kwibaragara hari yuko yoba uwo Gerevasi ariwe muhungu wiwe yoba akoze iryo bara akicaye nawe bakongera kicya nuwo bivukana mutoyi w'umuhungu yitwa Meritus. Hama rero bigeze ngaho niho rifa tubanga tubuza twadusanga koko uwo Maria Ntimirangiza yamaze guhwera. Niho rero uwo muhungu amaze kuri iryo bara aciye abandanya ngo yigera ku ipolisi arishikana hariho. Niho rero ashyira ku ipolisi abashya baramufata aramushyira ko minote ni telefone y'uwo muhungu nyene yarabutse uno munsi yarabutse hari masaha 9 y'ijoro tumvara koroye twe twarayeho. Ubu rero uwo muhungu twitwa ko yapfuye mutoyi yandusha kwa muganga bamujyanye mu kibimba.
Kubijyanye n'umubano wa Uranga Gerevazi ndi mugwango n'umuhisi nyina wiwe ntibihurizwa ko n'ababanyi babo Melania Gakobwa n'umwe mu babanyi b'umuhisi ni Mirangeza Maria
ngo yaramufakaje ngo umuhungu wiwe ngo nyina we yaramufakaje ngo afishe ngo uburozi kandi jewe twari twabanye kuva imyaka urabona n'ubu narimbayeho nta burozi yari afise rwari urwango n'ukuri icyo nicyo bapfa kandi akavuga ngo yamuhaye hato. Urumva data wanje yagomba hano nawe ntiyari kumwihebera abandi ntibari bwasohoke nta nabi imbere yabwo umubyeyi yari afise twari tubanye neza n'ukuri jewe twari tubanye neza n'ukuri kandi yambabaje
hansira barumwete uwundi mubanyi nawe ati
babana nabi rwose abo bantu nta mubano mwiza bari bafise iminsi yose aho bahuye iminsi yose bama ari gukekezanya iminsi yose jerepfa nawe ati jewe umunsi umwe jenze umwicanda mu nda mukureho kuko jewe nta mubano mwiza jewe mbona afise ejo rero twa tuvuye kuraba iyo mirima ngaho oyi asanga ngo arika ramutuka ariko amutuka amubwira ngo jewe jerube ngumuse umwe jewe ngo heruka kupfungwa ngumuse ndafishize naje wa ngo jenzori zimanganye asanga arika vuge iyo nyene acaramutsinda hajya mu gitoke yakoresheje akasuka awe aho umuntu te mwivoka musinzu hajya niha mutsinza garamya arabi no hano hepfo niha mutsinze mukan hamubana mwiza pere mari bafise kuko niki umugore we yapfa yavuga ngo ari kwarama kandi yapfuye nta mwana mwiza nuko ari bari bafise ngo ari kwarama havaza n'umwana kandi bageye kumuhamba
senare inkuru y'igihugu yegukira intara ya mwaro yavuye isasa mu ntayi kibiriraho icu rubanza rwandi mugwanko Gerevazi umushikiriza manza yagirije ndi mugwanko Gerevazi icaha co kwica yabiteguye nyina wiwe n'imirangeza Maria nica wagirizwa yeme yadashidikanya avuga ko yishe nyina wiwe kuko yamwiciye umugore akoresheje uburozi akagira ko agoma mubwira imvugo y'agacecemeto amukindaga ku muvyimba umushikiriza manza yasabiye uwo yashengedwa no to gufungwa guherayo senare ca mwiherero amazi umwanya muto senarivuye mu mwiherero yashimye kwagirizwa atayigoye mu kwemanga icaha imuhanisha igifungo cy'imyaka 25 igihinga mu ntara ya mwaro Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza arasaba ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba gushyigikira igihugu cye kwakira inama nyinshi z'uwo muryango yabivugiye mu birori byo gutangiza icyumweru cyahariwe kwizihiza imyaka 10 Uburundi bwinjiye mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza
Ndibihari w'imyaka 10 Burundi bumaze bwinjiye mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko yase yuguruwe na President Nkurunziza ubwiwe aherekejwe n'ivyegera vyiwe bibiri umukuru w'igihugu yabwiye abatumire bari bahari ko kuva kera imbere y'umuzo w'intwaro z'igikoroni abarundi bari batahuye umugambi wo kuja hamwe n'abavuka gihugu bibindi bihugu vyo mu karere yatanze uturorero tw'abarundi baje mu bihugu vya Tanzania kugura umunyu abandi mu Rwanda Kenya n'Uganda bagiye guca ingero gushikaho abatari bake bagumyeyo bagahabwa kabira k'ivyo bihugu yahamagariye abantu bose begwa n'ibibazo vy'injira ry'u Burundi muri EAC gukora batiziganya kugira ngo igihugu ciwe ntikibere intambamyi ibindi mwishirwa mu ngiro ry'imigambi umuryango wiyemeje President Nkurunziza yerekanye kandi ibitegerezwa kwihutirwa
muri iyo ntumbero rero dutegerezwa guteza imbere bidatevye isoko y'imitaha gusanisha amategeko agenga ibijanye n'abakori hamwe n'amatagisi tutibagiye n'ivyo bijanye byose byerekeye ikoreshwa neza ry'amahera ya leta kugira tuzoshobore gushika ku rugero rumwe mu bijanye n'ubutunzi hagati y'ibihugu dusangiye akarere niyo nzira yonyene izotuma tumenya ivyo tugira akamaro n'ingoga gusumba ibindi ibibazo bihari uno munsi birashoboka guhinduka inyishu zizana akarusho ejo ahukera umuti w'ibyo byose nuko tuguma dufatanye mu nda tubakomeza kandi tukanarushirizaho gukunda ibikorwa
iruhande y'izasaba batwara umukuru w'igihugu cy'u Burundi anafite icyo yiteze ku bindi bihugu byo mu karere
twisunze ubushobozi bw'u Burundi bushingiye ku ndimi ubwiza bw'imisozi inzuzi ibiyaga n'amashamba idukekera yako iciyumviro cyo gutunganiriza amanama menshi mu Burundi cyoshigikirwa n'abo dusangiye umuryango wa Afrika y'Ubuseruko turasabye rero gukora ibishoboka byose kugira Burundi bwakire amanama menshi abaje mu Burundi bariyumvira n'amatwi yabo bakibonera n'amaso yabo kugira bakamenya ukuri kubikogwa mu Burundi nibivugwa ku Burundi bakaronka inkuru z'imvaho aho kuja ku more isaku canke ibihuha bikwiragizwa n'abatifurizi neza ku Burundi
raporo za EAC zerekana ko mu myaka 10 Burundi bumaze muri EAC buri mu banyeshuri beza mu vyerekeye kugurura imipaka mwihanahana ry'ibidandazwa hagati y'ibihugu vy'uwo muryango ariko rero nico gihugu gifite amadeni menshi kurusha ibindi byose ideni Burundi bufise rigera ku miliyoni 7 z'amadolari y'abanyamerika intumbero y'indwi yo kwibuka imyaka 10 heze Burundi bwinjiye muri EAC no kuraba inyungu igihugu cakuye mu kwinjira muri uwo muryango ivyakigoye hamwe n'imigambi ya kazoza amasezerano ashinga ya se yatewe kumukono ku itariki ya 30 ukwezi kw'icumi na rimwe igihumbi kimwe amajana icyenda na 99 kuwandwi ukwezi kw'indwi ibihumbi bibiri naho niho ibihugu bitatu byatanguranye n'uwo muryango arivyo Kenya, Uganda na Tanzania byashyira mu ngira ayo masezerano. Ubu ibihugu bigize uwo muryango ni bitandatu. Nivyo bitatu vya mbere gushira ku Rwanda, Burundi na Sudani y'Epfo. Sudani y'Epfo niyo yinjiyemo vuba. Hari mu kwezi kwa kane umwaka uheze, EAC yazutse nyuma y'imyaka 23 yasambutse kuko umugambi wa mbere w'ubwiyunge wari wabaye mu gihumbi kimwe amajana icenda na 67 uwo muryango usambuka imyaka 10 nyuma yaho. Eroje Wilika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, imyaka ibiri irashize nta mazi aboneka mu bitaro bito by'Inyarucamo ryo muri komine Bukeye y'intara ya Muramvya. Abahagirira ibibazo cyane ni ababyeyi bahibarukira. Ubuyobozi ku rwego rw'intara buvuga ko bukomeje kugerageza gukemura icyo kibazo gisanzwe kigaragara cyane muri rusange mu makomine nka yose y'iyo ntara ya Muramvya. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Donse ukorera mu Burundi.
Abanyagihugu baba mu micungararo y'ivuriro rito y'Inyarucamo muri komine Bukeye baridoga ko bataronka amazi bakoresha igihe bagiye kugivurizako. Ivyo bibasaba gukoresha ayo barinze kuja kuvoma mu mabomba. Bababazwa n'ingene icyo gikorwa kibasonga mu kubaca umukuza. Abavyeyi bahibarukira bavuga ko bataronka amazi boga. Abagwarije mu bitaro nabo bakavuga ko bataronka uwo basigarana umugwayi. Aba ni bamwe mu bayaze n'Ijwi rya Amerika.
Hari aho urwaje uburembye bidakunda ko byisigarana. Urumviza ngo araza amazi turazifise.
Urumva sise bakoherekeza umubyeyi kwa muganga na mana baherekeje. Umubyeyi yibarutse muganga akacama bijya bintu nyine bisegeje ko nyine umubyeyi bigira neza. Tandabijana ahantu mu cyoko. Nta amazi ari nta bombo hadukoresha.
Iyo ngwane turabona yuko menga kuryo vuriro byari bikwiye yuko menga umubyeyi yonka dushe acashobora kwambariramo akaronka dushe akagenda yigetse neza.
Muri iki gihe amazi yabuze nyukuri inzungu baradigira kubera amazi acaba make.
Ubu bukene bw'amazi butera ingorane cyane ababyeyi bahibarukira cyo kimwe n'ababa babaherekeje. Abakenyezi bakuze baherekeza abakiri bato kwibaruka bababazwa n'ingene bataronka aho bamesurira impuzu zifise umucafu w'uhejeje kwibaruka. Aha ni mu gihe bibasaba kuja mu ruzi kabereza bita mu cogo ruri mu mwonga uri nko ku kilometero y'ivuriro rya Nyarucamo. Adrienne Kenese umwe muri abo bakenyezi atubwira uko amaramazwa no guhurira n'abana batatahura ibanga ryo kwibaruka ku ruzi kabereza.
Na nurumva tumaze kuja mu ruzi hari gihe ugenda nk'umugahura nk'urugwaruka rw'abana nk'irya micafu nk'iki urumva birateye isoni. Byiza mu turonderera ibihombo nyine tukaronka amazi y'ivyo bikorwa vy'abavyeze ko ari bintu nyene bitoroshe ariko kukira hiherereye.
Abanyagihugu bo mu karere uru ruzi kabereza rucamwo bafise amakenga ko ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubabangamira na cyane cyane abana.
Jemesenga ariko uri hari yepfo hari akwisengero ntamenya je uza ndiko ndagiye ushobora no kuyanwa n'umwana ashobora kuyanwa yanyotewe. Urumva abari karanwa ingwara abari karanwa ingwara kandi naboga bacaboga amazi mabi.
Amakuru dukura mu bakozi bo ku ivuriro rito y'Inyarucamo nuko ubu bukene bw'amazi buhamaze imyaka ibiri bwavuye ku muringoti wayahashikana waciwe n'abanyagihugu. Uko kumena kwavuye ku gashavu bari bafise kuko amazi abarengana nabo bayakenye ku mitumba babamwo. Umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muramvya ajejwe ibibazo by'ubutunzi Mbazo Mutima Laurent avuga ko bariko baragerageza gukemura icyo kibazo. Aha mbere agahamagarira abanyagihugu kubaha inyubako rusangi.
Turafise ibibazo bimwe bimwe by'amazi mugabo gerageje kuraba urugero amazi dufise mu masoko yego amabomba nitwavuga ko arakwira hose mugabo turikora kuri za rusengo mu Bukeye yego kubera hari imitumba ihanamye yegereye ikibira kuryo vuriro amazi ahashika bigoye. Mugabo twibaza yuko mu minsi iri imbere amakomine ariko aragerageza mu migambi bashyira mu PCDC barabiteguye gusa baracarondera uburyo bwo kubikora. Tukama twateye akamo abanyagihugu ko boza barakingira inyubako rusange n'amazi arimwo.
Nubwo intara ya Muramvya muri rusange ikenya amazi, amakomine nka Bukeye na Mbuye hamwe no mu gisagara cyo ku mugwa mukuru w'intara niho habangamiwe n'ubwo bukene bw'amazi. Isiguro nuko utwo duce turi mu mitumba ihanamye aha amazi asaba uburyo bwinshi kugira ngo ahashike ariko kandi ibintu biruko mu gihe intara ya Muramvya isanzwe yegereye ikibira cyateza imuramvya mu ntara hagati mu gihugu Diane Ndonse ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda urukiko rukuru rwasubukuye urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana Emmanuel Mbarushimana ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu byakoze mu mwaka w'1994 Mbarushimana yarangije kunenga ibikorwa ubushinjacyaha bwamuregesheje ku byaha byose yavuze ko bumurega nta bimenyetso bifatika bugaragaza ahubwo bugahitamo gutubura ibyaha bamurega Ni nkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa ukorera mu Rwanda.
Nkuko yakunze kubigarukaho mu myanzuro ye ya nyuma y'urubanza buranamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, bwana Emmanuel Mbarushimana yongeye kubwira urukiko ko ubushinjacyaha bwavugishije abatangabuhamya bamushinja ibyo batavuze kandi nta bimenyetso bifatika bufite. Uyu mugabo wiriranwe ijambo mu rukiko yikomye ubushinjacyaha ko bwatubuye ibyaha bumurega. Yavuze ko ibikorwa bimwe ubushinjacyaha bubikoresha mu kumuregesha ibyaha byinshi. Anenga ibimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha icyaha cyo gucura umugambi wa genocide mu 1994 bwana Mbarushimana yabwiye umucamanza ko ibikorwa bigize iki cyaha aribyo bigaruka ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora genocide no ku cyaha cya genocide ibyo bikorwa birimo iby'inama ashinjwa ko yitabiriye zigamije gucura umugambi wa genocide gusa bwana Mbarushimana bakavuga ko ubushinjacyaha butagaragaza inama bumurega igihe zabereye aho zabereye nabo bari kumwe bacura uwo mugambi bumurega Mu kirego cy'ubushinjacyaha burega Mbarushimana ko yateguye genocide ku bufatanye na guverinoma yariho. Mbarushimana yatsembeye urukiko ko muri guverinoma nta mutegetsi n'umwe ndetse n'abasirikare bakomeye bahamijwe ibyaha bya genocide wigeze yiregura agaragaza ko bafatanije mu gukora ibyaha burana. Yisunze zimwe mu manza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha muri Tanzania ICTR ziri mu rwa bwana Ferdinand Nahimana n'urwa Colonel Theoneste Bagosore yavuze ko nta urukiko rwagaragaje ko habayeho umugambi wa genocide bityo ko nawe iki cyatagombye kuba gikurikiranwaho umucamanza bwana Antoine Muhimu kuri iyi nteko iburanisha ariko yibukijurega ko hari izindi manza zagiye zigaragaza ko habayeho umugambi ko atagomba gukomeza kuvuga ibintu mu buryo bwa rusange kuri iki cyacyo gucura umugambi wa genocide Mbarushimana yavuze ko bamwe mu batangabuhamya ubushinjacyaha bwasabye kumushinja buvuga ko bazi ibyo bamushinja babwiye urukiko ko ibyo aregwa batabihagazeho batanabyiyumviye ahubwo babibwiwe uregwa agasanga bibumbatiye ukuvuguruzanya ku bushinjacyaha n'abatangabuhamya babwo Kuri ingingo Maître Christophe Twagira Yezu uhagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Mbarushimana akavuga ko amategeko agenga ibimenyetso nuko bitangwa mu nkiko umutangabuhamya yagombye kuvuga ibyo yahagazeho yabonye cyangwa yiyumviye yasabye umucamanza ko abagaragara muri uwo murongo bazafatwa nk'abatangamakuru kuruta kuba abatangabuhamya uruhande Mbarushimana yahagazeho yisobanura ku byaha bya genocide ni narwo yahagazeho ku byaha byibasiye inyokomuntu ubushinjacyaha umukeka ko yabikoze mu 1994 aha naho aravuga ko ubushinjacyaha umuregesha ko yashyize hanayobora amabariyeri yicirwagaho abatutsi mu cyahoze ari komine Muganza agaragara mu bitero byahitanye abatutsi n'ibindi Mbarushimana aravuga ko byagombye kuba icyaha kimwe kibasiye inyokomuntu muri iki cyiciro araregwa icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyokomuntu n'icyaha cyo kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu urukiko rwamubwiye ko hari uburyo amategeko abiteganya ahuza ibikorwa n'ibyaha burenze kwa byitekerereza ubwe bwana Mbarushimana yabwiye urukiko ko hari imanza zaburanishijwe na ICTR yarusha kuri ibi byaha byombi byibasiye inyokomuntu urukiko rubibumbira mu cyaha kimwe nko mu rubanza rwa bwana Andre Nagerura Uwiregura yakomeje kwikoma ubushinjacyaha ko buvuga ibintu mu buryo yise ko buri mu kirere bidafite ibimenyetso bibishyigikira yavuze ko bamwe mu batangabuhamya bahakaniye urukiko ko ibitero ubushinjacyaha bumurega ntaho yigeze ahurira nabyo yabushinje kugoreka imvugo z'abatangabuhamya babwo bugamije kumuzirikaho ibyaha avuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha giteguye mu buryo yita bubi buteza urujijo n'ingingo umucamanza yamwibukije ko yazayisuzuma ukwayo bidakuyeho ko Mbarushimana yiregura ku byaha ubushinjacyaha mu murega kuko hari n'abandi batangabuhamya bavuze ko bamubonye yica Abatutsi. Mwiburanisha ritaha Mbarushimana azatangira kunenga afatiye ku byo buri mutangabuhamya yagiye avuga, gusa atsimbaraye kuruta kubatangiye ubuhamya mu nkiko za Denmark kuko yemeza ko bamushinjuye mu gihe bari bitezweho kumushinja. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 y'amavuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. N'ibyaha ubushinjacyaha umurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994 ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo ubushinjacyaha bwasabye urukiko kuzamuhamya ibyaha byose maze rukazamuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu. Uru ni urubanza rugana ku musozo nubwo ataragera hagira icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha ibyaha byose Mbarushimana arabihakana. Urubanza rumaze imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi Mbarushimana yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu 2014 iburanisha ritahari ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ibi byashize byose igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye igikumu ku itegeko ritegekanya gushasha imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba. Mu gutanga akarorero k'ikandamizwa ribandanya ku banyagihugu muri Cuba rigirwa na Leta y'icyo gihugu, Perezida Trump yafashe ingingo nshasha yo kuziririza Abanyamerika kuja muri Cuba no kugiranira imigenderanire y'ubudandaji n'icyo gihugu. Ibyo byakuyeho ibitari bike vyari mu itegeko rya Leta ya Perezida Obama vyari bigenewe korosha imigenderanire hagati ya Amerika na Cuba. Mu ijambo yashikirije ari mu gisagara cya Miami muri Leta ya Florida, Perezida Trump yatangaje ko ingingo yari yafashwe na Leta y'imbere yaho yo korohereza abantu bashaka kuja gutembera no kugiranira imigenderanire mu vyerekeye ubudandaji na Cuba bidafasha abanyagihugu bo muri Cuba. Yatangaje ko bifasha gusa abategetsi b'icyo gihugu. Perezida Trump yavuze ko inyungu zose zivuye mu mitahe n'ivyerekeye ingenzi zitahira mu minwe y'igisirikare cya Cuba. Yatangaje ko Leta ya Cuba ifata ayo mafaranga ikayakoresha uko yishakiye ku nyungu zayo bwite gusa. Perezida Trump avuga ko ingingo yafashwe na Leta y'imbere yaho yatuma ugukandamiza abanyagihugu muri Cuba hamwe no kunumya abaharanira demokrasi n'amahoro bibandanya kurushiriza. Imigambi mishasha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikura ubwo bubasha mu vyerekeye butunzi mu minwe y'igisirikare cya Cuba, mu gihe irekurira Abanyamerika ku giti cyabo n'abaserukira amashirahamwe agira ubudandaji muri Amerika kugiranira imigenderanire mu vyerekeye ubudandaji n'abikorera ku giti cyabo muri Cuba. Perezida Trump avuga ko bigaragara ko intambamye ya mbere ku iterambere ry'Abanyacuba ari uburyo Leta yashyizeho bwo kugenzura ubutunzi bwose bw'igihugu. Imigambi mishasha ya Amerika igenewe kuziririza ingenzi zivuye muri Amerika kuja muri Cuba. Vyongeye itegeko rishasha rya Perezida Trump risubira kwerekana ukwiyemeza kwa Amerika ku vyerekeye kubandanya ibihano Amerika yafatiye Cuba. Perezida Trump yatangaje ko Amerika itazokuraho ibihano yafatiye Cuba gushika abapfunga ibi vya politike bose barekuwe, uburenganzira bwo kugira amakoraniro no gushikiza ivyiyumviro vyubahirijwe, imigambwe yose ya politike karekurirwa gukora, amatora arangwa n'ubwigenge ahagarikiwe n'amakunga agategekanywa. Perezida Trump yatangaje ko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izoguma yuguruye muri Cuba mu mwizero ko Amerika na Cuba bizoshobora kuganira uburyo bushobora kugirira kamaro kurushiriza impande zose. Perezida Trump yavuze ko yubahiriza ubwigenge bwa Cuba, yamara ko Amerika itazokwigera iha umugongo Abanyacuba ngo ivyo ntibizokwigera biba.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti mwarimu, duteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro, wabishije hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru mwayagejweho na Rosine Munezero naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.